Mobiliza di Radio Svizzera America. Radio Svizzera America imbikanga kuri FM 104 bito itatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 1531 ni metero 41 naho ku rubuga rwa internet mutumvira kuri website akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Mwana mseneza nshuti mwesa mduteza matwi. Mwekume na Fideni Yongabo, mtenyobo ibigani ziki vitondo. Ndaba haikaze mwese makuru yacu. Uyumose ni kuwa gata andati tariki milongiviri. Nazini na yuko ezi kuichumi mwaka yuhumbi na milongiviri. Furahira kumakuru ya karele kibi ya gabini ni akwili kigweni kiganiro iwanyi muntara. Hanyumaguhera isaha chumi na ziviri furawashikizi kiganiro chumuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi ku munsi wa kabiri Sentare hayinyuzwa igihugu yarasomeye urubanza abantu 18 barimo Pierre Buyoya yahoze ari perezida w'u Burundi kabaserukira umuryango w'umwe bwa Afrika muri Mali na Sahel wo gupfungwa urundo kuri dosiye igandagurwa ya nyakwigendera perezida Mekion Dadai. Pierre Buyoya avuga ko urubanza ruteye kubiri n'amategeko. Yaganiye na mugenzi wacu Frederic Ngondikije.
Nyakuha Perezida Pierre Buyoya mwahoze murongoye Burundi murakoze cyane rwose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye urubanza mwaciriwe mu butahari, urubanza mwaciriwe n'abandi bashika nka 18 rubasabira umunyororo uguherayo eka hamwe n'ihadabu zikomeye. Mega urwo rubanza mwagwakiriye gute?
Bwa mbere ivyerekeye ikurikiranwa muri urwo rubanza tugira icyo tubivuze ko mu rero ubwo rubanza rwaciwe ijambo n'ibyari indi mu rubanza kuzacu ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu. Ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga ubwo rubanza urabye igihe ibigwerekeye rumaze ni urubanza rwataye igihe iyo bita mu gifaransa prescription. Cyaka kuko amategeko yariho mu Burundi mu itegeko yahanwe rihana ibyaha byo 81 ryariho igihe perezida Ndadaye yaganagurwa ryavuga ko ibyaha mwe n'ibyo bidakurikiranwa imyaka 20 iheze. Ubu rero tumaze imyaka 27. Icya kabiri cyerekeye ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ni uko urubanza rwari rwaraciwe mu 1996 gugurugwa rero mu buryo buteye kubiri n'amategeko.
Muriko muvuga ko Sentare nkuru y'igihugu w'i Burundi itazi amategeko, muvuze ko ubwo rubanza rwaciwe amategeko aho nyanza?
Navuze yuko Sentare nayo nyine itazi amategeko, mugabo niyumvira ko Sentare idahinyuzwa yaronse amategeko kandi n'inzego za politiki yaho n'inzego za politiki n'uguca urubanza mu nzira itajyanye n'amategeko.
Aho ni ukuvuga ko Sentare yoba itigenga.
Ikindi rero nareko ndavuga untunge ngure mvuge igituma urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko. Urwo rubanza ruteye kubiri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese kugira ngo yitware mu butungane biciye mu nzira nyayo utikuki. Ubwa mbere abashingwamanza b'abanyamahanga twatoye ntibigeze bemererwa kwinjira mu Burundi kuronka visa. Abashingwamanza b'Abarundi twatoye ntibigeze baronka uburenganzira bwo kumenya ibiri muri dosiye yacu. Ntibigeze baronka uburenganzira n'ukumviriza ibyo turiko twagirizwa. Urumva rero ibintu biteye kubiri n'amategeko mu nzira nyinshi. None no kongera nuko igihe bavuga bati erekana ibyemeza yuko mwebwe abo baburana cyane cyane bajya bafunzwe bishe umukuru w'igihugu Ndadaye nta kintu na kimwe kiboneka kigeze cyerekanwa mu ncamake. Rero nagomba kuvuga ko ikindi nari nibagiye uko urwo rubanza ruteye kubiri n'amasezerano y'Arusha. kuko masezerano ya Arusha twari twabuze neza ingene imanza mwene izo zicibwa ko izo dosiye mwene izo zica muri ya Commission Verite Reconciliation yari kujya mu butungane nagomba rero mu kurangiza mvuge ko ku bwacu ari urubanza rufise imvo ya politiki urubanza rujyanye mu butungane
none mwa mufise
wirabye neza abantu barimwo ni urubanza bagaciriwe intwaro yariho igihe uwo mukuru w'igihugu Ndadaye yaganagurwa ko ni urubanza rwaciriwe navuga intwaro ya iprona kuko urabye mbere nabo baciriwe imanza harimwo abashingantahe batanu bose batwaye uwo mugambwe no rero twebwe tuvuga tuti ni urubanza rwa politiki ibirimo rero twebwe turabyiyamirije
muri iki gihe umugambi wanyu ni uyuhe murafite umugambi wo kunguruza
tuzo kunguruza nk'uko twabivugiye mu rwandiko twasohoye mu masentare y'uburundi no mu masentare y'amakungu ko turazi neza jewe ndazi neza ko ata sentare n'imwe ikora mu mategeko izoshobora kwerekana ko jewe nishe Ndadaye ngo ironge ibyemezo ko jewe nishe Ndadaye aha mvuze ku giti cyanje
Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi mukaba kandi muri intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'Afurika mu gihugu cya Mali na Sahel murakoze ku kanya mwahaye radio n'ishuri ry'Amerika
murakoze Frederic Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu Republikani n'uwo bahiganwa umudemokrate Joe Biden barahariye bikomeye mu ijoro ryo ku munsi wa kane imbere y'amatora azoba ku itariki zitatu y'ukwezi kw'11 k'uyu mwaka. Bashikirije abanyagihugu imigambi yabo itandukanye bikomeye kuba bashaka gushikana igihugu mu myaka ine yimirije. Inkuru mwateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ya Amerika Ken Bredmeier ari Washington. Mwisomegwa na mugenzi wacu Temistoke Mutizima ari mu Rwanda.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umurepublikani Donald Trump na mukeba w'umudemokrate Joe Biden wahoze ari vice perezida bagiranye ikiganiro mpaka gikomeye mu ijoro ryo kuwa kane ushyiriwe wa gatanu mbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa gatatu z'ukwa cumi na kumwe agera aho bagaragarije abanyagihugu ibitekerezo bihabanye cyane bijyanye n'aho bagomba kuganisha igihugu mu myaka ine iri imbere. Mu minota igera kuri 90 baranzwe no guhangana cyane. Buri umwe yanengagaho mugenzi uhagaze ku guhagarika icyorezo cya coronavirusi no gukumira ko umubare wabo gihitana wagumya kwiyongera mu gihe Amerika ari izi imbere mu gupfusha benshi aho abarenga 2,222 bazize icyo cyorezo. Bagiye impaka kandi ku birebana na gahunda z'ubuvuzi, imishahara ku bakozi baciriritse, gukumira ibyaha, imibanire y'amoko muri Amerika, ihindagurika ry'ikirere ndetse n'imitegekere y'ibiro by'umukuru w'igihugu White House. Mu gusoza Bwana Trump yavuze ko akwiye indi manda kubera ko mu magambo ye ugutsinda kwanjye kuraza guhuriza hamwe abanyagihugu. Ubukungu bwacu bwari buhagaze neza cyane mbere y'uko icyorezo cya virusi ya corona kigera mu gihugu mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 kandi tuzongera kugarukana uwo mwanya mu ruhando rw'isi. Ariko mu gihe Biden yaba ari utsinze, Bwana Trump ati muzagira ukwiheba gukabije kuruta uko mwaba mwarigeze kugira. Ku rundi ruhande Bwana Biden wamaze hafi igice cy'ikinyejana mu rubuga rwa politiki muri Amerika mbere nk'umusenateri ubundi yungirije Perezida Barack Obama yakomeje gushimangira ko ubutegetsi bwa Trump bwaranzwe no kuyobya, kutagira ibyo bwitaho ndetse n'akajagari, mu gihe nyamara we yiyemeza kongera guhuriza hamwe abanyagihugu. Bwana Biden ati tugiye kwibonera ukuri kuruta ibihimbano, icyizere kuruta ubwoba. Aya matora nayo gukora ibiboneye icyubahiro ndetse no gufata abanyagihugu mu buryo bubaha agaciro. Ibyo ni ibintu mutigeze mubona kuva mu myaka ine ishize. Nubwo bigaragara ko abakandida bombi baboneye amanota menshi mu kiganiro mpaka cyabo cya nyuma, nta n'umwe muri bo washoboye gutsinda mugenzi we cyangwa se ngo avuge ijambo ryahindura icyerekezo cy'uko kwiyamamaza bihagaze kugeza ubu. Nubwo bakomeje guhangana no guseserezanya, iki kiganiro mpaka cyabo cya kabiri kibaye haburi iminsi 12 ngo amatora abe cyagenze neza ndetse nticyagaragayemo amagambo y'urwango nk'uko byari byagenze ubwo bahuraga bwa mbere mu mpera z'ukwezi gushize kwa cyenda. waruyoboye ikiganiro. Kristen Walker, umunyamakuru ukurikirana inkuru muri Presidency ya Amerika, yashoboye kugenzura imigendekere yacyo ku buryo nta kurengera kwabayemo. Abakandida bombi ubu bari mu kigero cy'imyaka 70 bacanaga mu ijambo, ariko kandi si cyane nk'uko byari bimeze mu byumweru bitatu bishize. Ku ruhande rumwe, ibyo byatewe n'uko akanama gashinzwe gutegura ibiganiro mpaka by'abakandida perezida kazi imyaka mikuru y'umukandida mu minota 2 igenewe umugenzi we, byatumaga mu gihe babaga bajya impaka ku ngingo esheshatu nshya, umwe yashoboraga gusubiza adaciwe mu ijambo na mugenzi we. Aka kanama kashyizeho gahunda yo kuzimya mikoro mu rwego rwo gufasha Abanyamerika batora nibura bake basigaye bagaragaza ko batarafata umwanzuro wo bazatora ngo bashobore kumva neza aho buri umwe ateganya kuganisha igihugu mu gihe azabatsinze ndetse amaze kurahirira inshingano ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Ibyo rero bishoboka mu gihe buri umwe avuze neza nta umuciyemo.
Mubandanya gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Utugeze kuri wa mwanya twashikize ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kw'Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, imfungwa zirenga 700 zahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu nyakwigenda Petero Nkurunziza umwaka ushize, n'ubu ziracyari muri za gereza zitandukanye z'igihugu. Amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bw'imfungwa arabatabariza. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru.
Ingingo y'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ku banyororo iheruka ni uwahoze atwara Burundi nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza hari tariki imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze w'ibihumbi 2019. Ni ingingo yanezereje abatari bake, yega abanyororo barenga 300,000 ababwirizwa gutora koyokwe kubera iyo ngingo, n'abagwaye indwara zidakira, abaciriwe imyaka itarenga 5 yo gufungwa, abagore bonsa n'abibungenze, abageze mu zabukuru n'abarengeje ca 4 cy'igihano bakatiwe. Nyamara inyuma y'umwaka urenga ishyirahamwe ntabariza rihanira agateka k'abanyororo ryabyigiye Ijwi rya Amerika ko hakiri abatararekugwa kandi bari muri uwo mugwi wabahawe ikigongwe, abo barenga 700. Jean-Marie Nshimirimana arongoye iryo shyirahamwe.
Ni ukuri n'umubabaro kubona hariho abanyororo baba baragabanutse muri uyu mwaka wa 2020, ariko bakaba n'ubu bakiri mu mvuto. Birateye amakenga, ariko kandi tukavuga tuti hariho umwizero dufise ko umushikiranganji w'ubutungane ari gitega. Abanyororo baramutuye ayo makenga yabo, baranamubwira n'icyo kigongwe umukuru w'igihugu yari yageze Petero Nkurunziza. Twazi neza ko yavuze yuko mu minsi izagiye kuboneka inyishu kandi ko azobishikiriza adushikiranye n'icyo bari umukuru w'igihugu n'ukuri afata ingingo ibereye kugira nabo baze gukora ibikorwa by'iterambere.
Ishirahamwe Akate Burundi naryo rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu ryo ryongera ko hari n'abarangije ibihano byabo ariko bakaguma bafunzwe. Jean-Claude Ntiburumunsi aje rw'igisata c'amategeko muri iryo shyirahamwe ubu rikorera hanze y'igihugu, avuga ko uko kutarekura ababifitiye uburenganzira bituma agateka kabo gahohoterwa.
Turavuga nk'abanyororo usanga barejejwe n'ubutungane, akaba abanyororo bahejeje iminyororo yabo n'abandi barose kwidegembwa iz'agateganyo byo bita liberté provisoire kubera imanza zabo ziba zikiburanishwa. Uno munsi baracyari mu ibohero barangiwe gusohoka. Igitigiri kinini cy'aba banyororo nabo nyine tubisanga mu ibohero rikuru rya Mpimba. Twarabonye kandi n'ubwishyu bw'abanyororo mu mabohero atandukanye, iratwangana nk'akarorero ku ibohero rya Mpimba. Uno munsi ririko riregereza abanyororo 4,600 mu gihe bari batashobora kurenza abanyororo 800. Ntibitahuritse rero kumva ko umushikiranganji w'ubutungane avuga ati manyarutse imanza zihere kugira ngo amahohera agabanuke nk'abanyororo, bwa muri uwo mwanya nyine akaba ariho abanyororo bahejeje iminyororo yabo babandanya bapfunzwe.
Abo baharanira agateka kazina muntu cyane cyane akabafunzwe basaba ko agateka k'abanyororo kogarukirwa.
Iyo hari ingorane za politike, ubutegetsi bujya bwihutira mu gupfunga kugira ngo butere ubwoba abandi abatavuga rumwe nabyo cyangwa babikeka ko batabashigikiye. Ibyo navyo bigaca bituma nibyo ubwo ayo mabohero yuzura akaba umurengera. bifise n'ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu kuko nk'uno munsi biko biragorana ukuntu abanyororo bagaburirwa mu mabohero atandukanye kuko henshi usanga atabiharage bihari ubundi ahandi naho gasanga harabuzifu no kuvuga ko n'igihugu gihatera uburyo bwinshi bwari gukoreshwa mu bindi eka mbere ukabona yuko n'amagara y'abanyororo agiye kumererwa nabi
no mugwi w'igihugu wigenguje rero gateka kazi na muntu CNIDH uvuga ko urajwe ishinga n'ico kibazo c'ubwinshi bw'abanyororo no kudafungura abanyororo bahawe ikigongwe Six vinyine muraba atwara uwo mugwi yabibwiye Ijwi rya Amerika
irekugwa ry'abantu biciye ku kigongo cy'umukuru w'igihugu bikurikirwa n'ingingo hari ingingo itegerezwa kubaho ikandikwa kugira ngo itunganye neza ingene iryo rekugwa rizogenda n'abo rizofasha ivyo rero bitagiye mu ngiro ntibashobora kurekugwa mugabo icyo si kibazo twebwe dushobora kwishyura icyo ni kibazo dutegereza kubaza abajejwe ubutungane cyane cyane tukabona yuko ingingo yose iza igabanya igitigiri cy'abafungwa twebwe turayishyigikira ahubwo no kuraba hoba hariho ibikorwa cyangwa ibindi bihano bishoboka haba ushira imbere kuza gufunga umuntu
mu Burundi hari amabohero makuru 11 n'ibibanza bibiri byo kugororeramo imiyabaga ifunzwe itarakwiza imyaka abafungiwe aho hose barenga gato 10,000 kandi ayo mabohero afise ubushobozi bwo kwakira abantu badashika 4,000 kongweze ubushiranganje bwa gateka kazi na muntu bwashikirije ivyo bwaranguye mu mezi 3 aheze Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntayegagerezwa muri ubwo bushiranganje yamenyesheje ko bagiye kugendera amabohero atari make yemeje ko mu mezi 3 ari mbere ubwo bushiranganje buzogerageza kugira ngo abafunzwe bidakurikije amategeko canka bahawe ikigongwe barekugwe Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Banyuanyi ijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abatwara taxi moto mu murwa mukuru w'u Burundi Gitega barinubira imisoro ikabije bakwa n'ishyirahamwe ryabo Amotabu ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ndetse n'ubutegetsi. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Muruko kwezi kw'icumi konyene abagendesha amapikipiki yo guca amafaranga ku mugwa mukuru wa politike Gitega bemeza ko ariko batangishwa amafaranga atari munsi y'70,000 vy'amarundi. Ayo mahera agizwe n'20,000 vyo kugura umwambaro mushasha, amatagisi ya komine agera ku 5,000 hamwe n'ayandi agenewe ishirahamwe bahurikiyemo ya Motabu. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bifata nko kuyibwa kuko n'imyambaro mishasha baguze ikigo c'igihugu kigera kwegeranya amatagisi n'amakore Uber caburije kuyikoresha kivuga ko yashizwe ku isoko ata amatagisi yabanje kuriwa.
Cewe vy'amajire je na vyakiriye nabi kubera badufashe ku ngufu. Ige turi kwiparkingi bararungika abasekirite bakaza bakadufata. Je namaze iminsi ibiri ndayiguze hama amaze kuyambara umusigira kabiri baca bambwira ngo Obeyeri gufashe ikagufata urahanwa izo ngo zigire ntizarishe Obeyeri. Heri cha turagira ubwoba cha turazikura. Nkureye tubona gahengwe ko yatagiye twambaye mugabe urumva birababaje kubona tutambara umwambaro kandi twarawuguze. Nitwaribwe cyane gose ku nguvu kandi. Yego.
Twaribwe. Niko baje biyadukiza. Na komisera tigera bwirishe inama tugire bimezuko kabona badufata batigezagirishe inama ati abamotare mitegure cyangwa mutsanze bavuge ati bimezuko cyangwa bora matatu gire ati nuko mutoto tuzohurire nga mukoranya mutare mwese bagirishe inama musi munaka jire irakenewe ibyo byose ntazigeze bipfuka ewe umva taru gusuma hari haya hanyene bari baduhaye asana bre nubwoko kwari bwoko bubiri ayo yose nta wuzi ngo byahereye byagenze uko byahereye aha rumba ni ibintu by'ubusumo
Jean Claude Sabu kwigurukegera cyo twara amotabu mu ntara ya Gitega atahura ni dogo y'abanywanyi bishira hamwe giwe asaba ko zibo mu Gobert kwegera iyo shira hamwe kugira ngo bavugane akemeza ku mwambaro mushasha uzwi kugera ku rwego nshikira nganji
umuntu yabakeneye kumenya inkuru y'ukuri kweza iwacu ku biro tukamwekana n'ize iyo tuvyakiye kugira ngo ivyo iyayimagire aboneke mushikira nganji arenza kuvuga ko ibintu byemeye nibaze yuko ari ibintu natwe twakoreye ko tukabona yuko byoba biri mu mucyo ku mateleviziyo byaraciye ku maradiyo birahaci yego jyamaza Obera ari kikeneye yoza ku biro bitwara mu motari hanyuma bakabaza aho ivyo bintu apana guhohotera umutare dutwara ko mbona imengano kubahohotera igihe hariho aba batwara ku biro n'ivyo bintu ariho byagurishirizwa byiza borekana aho umutare bakaza ku biro bitwara mu motari bahama akaba ariho babariza ivyo bintu byayo macire
iruhande y'inidogo abakoresha amapikipiki aca amafaranga igitega bazwa n'amafaranga bakwanishira hamwe ry'aba motabu kandi ku bwabo ataca aciye ko narijya ivyo ribemerera gukoresha aka gatererano kabo bitarigera bishirwa mu ngiro
piparking iwacu twe baturihisha igihumbi ayo mafaranga twe n'icyuzi n'icakora aturisha igihumbi kuwundwi ivyo bibaze byose je niyumvira ko twokora inama hama ko bakoresha inama hama tukavyumvikana tukaraba uko n'ibintu byogenda tukorohereza adufata nko kumenga tabanyamahanga nitimwimvukira z'igitega badufata nabi cyane
najya nta wuzi yaherera mutama n'ingorana nta n'ingorane nta wuzi yaca naho mu motara giri kibazo urumba narimenye hayi dutanga intere yana batubwira ati 5000 umotara gize kibazo baze barangene bamufasha ayo yose ugize kibazo nta numwe amenye yahereye nta motari bafasha ngo yagite kibazo
sabu kwigura amenyesha ko aya amafaranga atagitozwa ati amakosa ku nzego zari zirongoye ishyirahamwe ry'abanyonzi b'amapikipiki acishwa amafaranga mu minsi iheze imbere y'uko zisubirizwa
ibintu by'amafaranga 500 je ndibaza ibyo obiya maze igihe bihagaze bihagaze mvara abashe parikingi nta muntu n'umwe yabatwara amafaranga ko ngaha ku biro bazana igice cyayo bagize ayandi bakagumiza hariya amotari no kuvuga yaguma kuri parikingi wabo ayo ku biro akaza ku biro tukifashisha kuri hamwe ibiro n'ibindi bikoresho bya misi yose ibyo je nibaza yuko ayo mafaranga bagomba kubaza abo bazabatwara ku rwego rwa parikingi abamotari bagitegana basaba ko botungana bakareka ibintu by'ibihuha iyo umuntu yambaye ikintu uza gufatwa ariko baradandaza kuko tubidandaza ku mugaragaro yego ntituba twinyegeje
bamwe mu bagendesha amapikipiki bemereye ijwi rya Amerika ko ku bituro vyabo ata amafaranga bagitozwa ku munsi nk'uko vyahora ariko n'ubundi ntibatahura ingene basabwa imyambaro mishya hari n'iyindi bari ba utarashiramu
jana ntangaje kubera na jenda yose yake cinde navuga ati ko bavuga ati bazanye zishasha nagira nti abazisanga mu bezo guma abazi bambaye izo nyene canke bavuga ati zizane n'imiburi buri tufume bati mwe mwari muzifite tubaye zishasha mugabo muri 1000 mugabo bavuze ati izo za kera ntizigikora turi muri leta nshasha dutangura na bishasha
demire disney kweri twari twaguze izindi twaguriye kuzinda ahubwo twosaba yuko bo dushumbusha tukazibasubiza ubwo bakadusubiza amahera yacu kwaribwe gose
kigobe ahugera ubu ntaco kirashikiriza kubijanye n'imyidogo mu Burundi amapikipiki ni bwo buryo bwa mbere bunguruza abantu n'ibintu ku munsi ku munsi yakoreshwa ku kazi amaze guharurwa mu gihugu cyose yarenga 2025 Roger Wikaneza iri muri Amerika
Imunzi z'abarundi za mu nkambi ya Lusenda iri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo zibasiwe n'indwara ya malaria. Ibi ni mu gihe ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya Lusenda buvuga ko muri iki cyumweru gusa bumaze gusuzuma abarwayi hafi 700 banduye iyo ndwara. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Lusenda.
Ugeze ku kigo nderabuzima cya Lusenda ndetse no ku ivuriro riri muri iyi nkambi bamwe mu bagwayi wasanga abenshi bavuga yuko baje kwivuza marari benshi muri bo baba barimo amaserumu ya kinini abandi nabo bandikiwe ibinini bivura marari batije Slen yaramaze iminsi yivuriza ku ivuriro riri muri iyi nkambi
marari ni nyinshi abantu ni benshi abaganga bararuha bashobora kugenda mu gatondo kavayo saa 10 saa 9
kubera
abantu ari benshi bagwaye marari dusaba yuko bokongereza kwanza abaganga ikindi nacyo imiti bakayigwiza kuko hari igihe bakuvura ugasanga baguhaye serumu imwe bakwandikiye nka zitatu ngo serumu ziraheze bigaca bisaba kumengo woja kwironderera kandi ni nkako turazigura nk'iyo tumanutse akarorero hari yepfo mu Rusenda hari gira tubwiye ati nimugure ngaho iyo ziheze ucutaha ugacujya bo karondera umuntu mugopesha 10,000 kazomwongera 5 upokeye nuko tugacya dukura tukivuza.
Manirakiza Ernest yemeza yuko nubwi indwara ya malaria bibasiye bafite n'ikibazo cyuko bagera kwa muganga bakabandikira imiti ariko ntibayibone, bikabasaba yuko bajya kuyishakira hanze y'ibitaro.
Twebwe ikibazo cha malaria ngaha nico kiduhanze cyane. Iyo ugeze hajya kwa muganga bakagupima iyo malaria bakagutoramo, biradutangaza ko nuracyo baguhereza ibinini bibiri bakuhereza ibinini bibiri bagaca bandika umuti kuntuzeye kugafishi, ukaraba wa muti banditse kugafishi bakurundika kuri pharmacy batigenda ugere kuri pharmacy ngaha nta miti dufise. Twebwe duheruka imiti tubona yinjira hari ariko kugira bayiduhereze ntayo baduha. Gatwimo dakishikanye bukeye ubwo nyine ukagenda imiti urayironka ariko acemwe imisi ibiri imisi itatu bakubwira ku miti atayihari yahetse kugenda kuri pharmacy nta natwebwe baturungitse kuri pharmacy. Ayo mahoro ayo mahera yo gutwara kuri pharmacy tuyakura hiye kujya ho nyene turiko turabura ibyo tujya tworonka amafaranga tujya kugura imiti kuri pharmacy kandi twabuze nayo tujya. Abana cyane cyane aha iraba hanze bobo no kwaduka gucibwamo bakibacibwamo.
Iyi ndwara malaria imaze iminsi yibonekeza muri iyi ngambi yatumye zimwe mu mpunzi zihitamo kwifashisha imiti gakondo mu kuvura abana bitewe n'uko iyi ndwara irushaho kugenda yiyongera mu ngambi.
Yewe narajyanye umwana bwa mbere kwa muganga apima ibipimo 40 by'ubushyuhe bama kaka agaparti gatoya ka kwaruteni ndamuha umwana arahagukira bimaze kugenda uko musubizaho kandi mujyana mu rusenda bapimye kandi arapima taranefu mu minsi nyine ikurikirana nagiye nikurikiranya mbona nk'umwana n'umwenda mu miti byanga nje ndavuga ati none muraha kuvura umwana mu mwonge zindi miti kandi ndimo kumuhereza ibi binini mwampa atagihinduka umuri ari umuriro nkenera guhitamo mvuga uti umubiri zindamwine mbona umuri urashize.
Izi mpunzi zaherukaga guhabwa inzitiramibu umwaka w'2018 zivuga yuko kubura inzitiramibu biri mu bituma indwara ya malaria yiyongera. Nyanzira Chantare yaragwaje abana babiri.
Misegetera jendi badaho baciye nk'umwaka nino sata misegetera dufise ubu niyo mpamvu malaria yabaye nyinshi yabaye ndasa mu nkambi ya Rusenda kubera ata misegetera tugifise. Imisegetera twagiye turafundikanga ubufundo kubera dumusegetera utabuye ukamara kumesa kabiri ateye barere nino uca utangura gutaboka ugenda kufundika ubufundo umwana aciyemo uraza abana tweze dufisana birapfa. Misegetera baduhaye yaratabaguritse twarafunditse twararushe ubu twahebye tujya muko nyene kandi ubona n'ukuntu bayitanze bayitanze mu buryo butaribwo bashobora ufise uburyamo bw'abana bane batanu ukaca usanga baguhaye imisegetera itatu ibiri none uca uyiryama mu gute babandi ntibajya ntibaronka umusegetera nkaje ukuntu bimeze mfise abahungu babiri abakobwa bajyama kubera hariho bakuze nabo tujyamana n'abandi n'uburyamo bundi ariko babe baduhaye imisegetera itatu ubamo na cyenda bahebera genza kugura 2005 none aguze waheze watabagwetse warangiye n'ubabo bana nta misegetera bafise.
Umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya Rusenda Bwenge Peshe avuga yuko kuva aho imvura y'ukwezi kwa cumi itangiye kugwa umubare w'abarwayi ba malaria haba mu nkambi no mu baturage b'abakongomani bo mu Rusenda wiyongereye. Uyu muyobozi akomeza kuvuga ko nubwo indwara ya malaria yafashe indi ntera ikomeye muri aya mezi hari ingamba bafashe zo kuyigwanya zirimo gutangiza inzitiramibu ku bagore batwite ndetse no ku bana bavuka. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda mudara kivuye
cuti mwarimu duteze amatwi ahantu dusoreje amakuru yacu kuri isaha kuri mikro mwari kumwe nanjye Edir Gwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahoro.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Yabaye ikibazo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikibazo cyacu. Radio, ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu
bashimye bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki